Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Mwaramutse kubane mwirewe turabaye ikaze mu makuru tugira tubashikirize kuri uyu wa 9 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2021 aya makuru nayo akaza kubagezwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira amajambo ariko arakoreshwa n'urongo inama nshinga amateka mu ntara ya Makamba ko Petero nkuru nziza yabaye ku isi nka Yesu Kristo ngo ni imwe mu byerekana ko leta ya CNDD-FDD atamigambi ifite ngo ishyire imbere gusinziriza abanyagihugu abanditsi nabo bakabona ko umugambwe wagumanyiraga igihe Petero nkuru nziza ryo kwitwaza ijambo ry'Imana mu kubesha abanyagihugu muraza kuvyumva muri ano makuru muganga wo mu ntara ya Rumonge yagirijwe gufata ku nguvu umwana w'umwigeme ngo biboneka ko abategetsi bariko baragerageza kumurekuza n'urubanza w'ikibiriraho rwari rutekanijwe kuri uyu wa gatanu rukaba rwasivye ibyo bikaba biteye amakenga abaharanira agateka kazi na muntu amatagisi n'amakore atahoraho ku banyagihugu ngo ashobora gutuma nayahora atangwa ataboneka mu gihe leta yo ibona ko ari bwo buryo bwo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu kanya dusha tubashikiriza ido n'ido rya makuru mushikirizwa na jewe Arisa Kimana
Inzamba
Mukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe amaze iminsi ari mu ntara ya Makamba akavuga ko imigambi ya leta ari y'Imana avuga kandi ko umuyisi Petero nkuru nziza yabayeho nka Yesu Kristo ngo kuvuga ko imigambi ya leta y'u Burundi ari imigambi y'Imana ngo nukugomba gutera urusinziriza mu banyagihugu ku mabireta Evariste Ndayishimiye iriko irakora babandaniriza aho uwo yasubiriye yagejeje bikavugwa na Karoli Nditije umukuru w'umugambwe Iprona itemewe n'ubutegetsi inkuru ya Jacob Sibomana
umukuru w'inama nshinga amateka mu rugendo amaze iminsi mu ntara ya Makamba yavuze ko umuhisi Petero ngo nziza yabayeho nka Yesu Kristo ngo kuko yerekanye samura rwakiriho akagenda byose abitunganije ku bwa Daniel Gerard Ndabirabe ngo Imana iri mu Burundi
umukuru w'igihugu aravuga ati nguyu samura na wakiriho ariko ugiye kubisubiramo neza bimwe batubwira rero bati Imana iri mu Burundi nimusenge gusimana ibindi zobikora jewe nyakwigendera ndibuka ko agiye avuga kenshi ati buno Burundi ati naho wowe umeze gute ufite ibigwanisho bingana gute ati mushobora gutera Burundi ngo ubuze imbere ati kuko uzobukoze mu gahanga k'Imana uzigwanira n'Imana kuko mu bindi bihugu uvuze uko uri umukuru w'igihugu mushobora kumara iminsi itatu utarahwe bakara kwikorera
ibyo Daniel Gerard Ndabirabe bavuga ngo ntibitangaje kuko bisa n'ibyo nkuru nziza yavuga kiriho ko ubutegetsi yabuhawe n'Imana kandi ko uzoba mugwanya zoba ari kagwana n'Imana bivugwa na Karoli Nditije umukuru w'umugambwe wa Prodo tavuga rumwe na leta
ibyo umukuru w'inama nshinga amateka amazi iminsi avuga yuko Petero nkuru nziza yabayeho nka Yesu yapfuye nka Yesu icyo yagiye kuvuga ni ko atavuze yuko azozuka nkawe ntibidutangaje wa undatina umuhungu wa rwari uzi kuko ariko akurikiza intumbero ya Petero nkuru nziza kugira ngo bagumizeho CNDD-FDD ubutegetsi bayitinye brazi yuko Petero nkuru nziza yavuga yuko Imana yamutoye ngo arongore Burundi kandi ko azobutwara gushika Yesu agaruke kubwo bubasha rero bwo kurongora igihugu abuhabwa n'Imana agaca mbere aboneraho kugira ngo atera ubwoba abosi batavuga rumwe nawe ko batamwemera bazoba bagararije Imana ko Imana atakigongwe atakinyezo bagirira ko bazoshira nk'ifu y'imijira
Gerard Ndabirabe akaba yabwiye abanyagihugu b'Imakamba ko n'umugambi wa cooperative sangwe kwabaye kubonekego kw'abarongoye igihugu
muri bibiliya birimo wite ku bakene wite ku bantu bato bato iri ya programme ndababwire iyi programme ya leta y'uno munsi nibyihagaze ku nyamukuru ibintu byo kugira ngo tumanuke mu bene gihugu hariya ku mitumba Imana yatweretse ati nimumanuke hariya hasi hariya mu bakene buriya kiya kintu cyasangwe kiya kintu cy'amasosiyete cooperative ni kintu cyagiye kuza n'ukubonekerwa
kugwa karundi tije umukuru umugambwe prorutemewe na leta umukuru w'inama nshinga amateka yategereza kugenda kubwira abanyagihugu imigambi ya leta no kubereka ingene inama nshinga amateka ikebura leta mwirangurwa giyo migambi
inama nshinga amateka ukwerekana imigambi ya leta akerekana ingene inama nshinga amateka ikebura leta aho yakosheje mugabo ivyo nta bihari ko nta inama nshinga amateka iriho nta tandukana ry'ubutegetsi rikari ngaha mu Burundi imana ntica imana ntiyiba imana ndi nyuruza ntiyiba imana ari sekigongwe murumva bitekubiri ni jambo ry'imana nico gituma ibyo bavuga ari kugira ngo babereka barundi yuko CNDD-FDD tariki yava ku butegetsi bakabicisha ku butumwa bw'imana kugira ngo abarundi batinye batindi twogaririza imana murazi ko abarundi bemera cyane mugabo ntibendwa abana mugabo aca bitwaza Petero Nkurunziza kugira ngo yerekane yuko akingaho cha gitsure yakoresha rya terabwoba ibyo rero ntaho bigihenda nibaza yuko baherewe
ibyo gushira imana imbere ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukaba bwarabishize no mu ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'2018
turamushimiye Jacobo Sibomana ayo majambo ya Gerard Daniel Ndabiraba arongoye inama nshinga amateka ngo yerekane ingene ubutegetsi bw'amabwinyegezi inyuma y'imana kubera budashoboye gutorera inyishu y'ibibazo bihanze abarundi kubwa Armel Bukeye neza aherutse gusohora igitabo La Bible et la Gâchette no kuvuga Bibiliya n'inkoho ngo iragi g'umwisi Petero Nkurunziza ntirirava mu bo bari bafadikanije gutwara
iyo mvugo yerekana ahanini hanini ibibazo bibiri bikuru bikuru ari ikibazo kiranye n'iragi cya Petero Nkurunziza iyo ni mvugo twumvise cyane mu myaka itanu irangiye umvuga cya Petero Nkurunziza muribuka mu minsi iheruka kumunsi mukuru kwikukira umukuru w'igihugu ariko aravuga igituma urundi bugomba gusubiza hamwe n'u Rwanda akaca ategerezwa kwifatikiza amajambo ya Petero Nkurunziza kandi tuzi neza yuko iyo Petero Nkurunziza bagihari byari kuba bigoye cyane ku Burundi waba uriko barasubiza hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ikibazo cya kabiri cyerekana ko mu mugambwe hazwi hakiriho abo bita la ligne dure abantu baterekwa abo batavuga rumwe iwabo ni bo gusa abandi nta jambo bafise kandi murazi Gerard Ndabirabe mu minsi iheruka abuza umushinga amateka gusiruka icyumviro ciwe kandi ariko aravugira abarundi ariko ahanini nk'uko abarundi bose babizi ibibazo by'igihugu ntibabitorera umuti mu n'imirongo ya Bibiliya no kuvuga Yezu cyane kuko intwari iheruka ya Petero Nkurunziza ya mbere yabipfutse hose mugavugiye kuraba igihugu carasubira inyuma rwose nibaza ko Uburundi bukeneye ibikorwa pana majambo
abaharanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge barafite amakenga ku muganga aheruka guhagarikwa muri iyo ntara yagirizwa gufata ku nguvu umwigema kiri muto washobora kurekurwa umwanya wariwo wose abifashijwemo n'abarongoye umuganga uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abajejwe igisata cy'ubuvuzi muri iyo ntara amakuru amwe akaba yemeza ko hoba ariko haraba ukumvikana ingene arekurwa n'urubanza rw'ikibiriraho rwari rwitezwe n'abantu benshi mu ntara ya Rumonge kuri uwa gatanu rukaba rwasibye bagasaba ko yohanwa hisunzwe amategeko kugira ngo iyo ngeso ituzwe inkuru tubaza Ben Axel Kana
Abafisi uruhara muri iryo geragezwa ryo kugomba kurekura muganga ni urongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge Jean-Claude Ndikumasabo afatikanije nabo mu mugambwe uri ku butegetsi amakuru ava mu Rumonge havuga ko hoba hari kwageragezwa gutangwa amahera kugira ngo uwo muganga yagirizwa gushurashuza ku nguvu umwana w'imyaka 16 yamwituye arekugwe Ayo makuru aremezwa na bamwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge basigura ko uwo muganga arongoye ivuriro rito rya Cabara riri muri zone Kigwena muri komine n'intara ya Rumonge yahagaritswe ku muhingamo ku munsi wa gatatu uwo munsi nyene wa gatatu niho yashikanwa mu gashoka komisariya y'igipolisi ya Rumonge mu gihe urubanza rw'ikibiriraho rwari rwitezwe n'abantu benshi mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa gatanu ngo rwoba rwungururijwe ku munsi wa mbere nk'uko amakuru ava mu muryango y'uwo mwigeme abivuga bagasigura ko se uwo mwigeme ariwe yoba yabisavye Ivyo rero byateye umutima uhagaze abo baharanira gateka kazi na muntu muri yo ntara bavuga ko bitumvikana ukuntu umuntu yo kwitwara mu nyuma akavuga ko atita burubanza kandi yitwaye ababaye atanagahato karimwo bakabona ko yo baramanyanga guhava barekura uwo muganga abo bahagarariye gateka kazi na muntu mu rumonge basaba ko nyabuna uwo muganga yoshengezwa imbere y'intahe hatarabwe icari hatarabwe kandi umugambwe arimwo maze umuryango utunganirizwe Twaronde urongo intara y'ubuvuzi ya Rumonge Jean-Claude Ndikumasabo agice ashikirije kuri iyo dossier ntitwashoboye kumuronka
amakunguna cyane cyane umuryango w'umwe bwa buraya asabwa gusuzuma amateka yawo kubijanye n'ukubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu Burundi ibyo ni bimwe mu butumwa butangwa n'ishyirahamwe CPJ rikingira abamenyesha amakuru Tom Gibson ariserukira ku mugabane wa buraya anegura cyane ko mu Burundi atagukora mu bwigenge no mu mutekano biriho kubamenyesha amakuru abivuga inyuma y'itangazo igishira hamwe yarayishikirije Tom Gibson asubigwa mu Kirundi na Jacob Siwomana
L'espace pour une vraie liberté de la presse n'existe pas au Burundi. On est choqué que le gouvernement a mis les
ubwigenge bwo kumenyesha amakuru nta buriho mu Burundi. Tubabazwa n'uko leta yashyizeho inzitizi kuri radio ijwi rya Amerika kugira isubire gukora. Ibyumvikana ingene abamenyesha amakuru babwirizwa kubandanya bakorera mu buhungiro. Ubutegetsi bubwirizwa kureka ibimenyesha amakuru byose bigakora mu Burundi atazi inzitizi barinze gushiraho. Ikindi ni uko ubutegetsi bubwirizwa gufuta ibihano byafatiwe abamenyesha amakuru muri Ruhuhuma ku bamenyesha amakuru indwi bari mu buhungiro bagirizwa kugira uruhara mu nteguro yo gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Ubutegetsi tubusaba kandi gukuraho ibihano byo guhagarika amaradiyo yigenga nka Radio Public Africaine RPA, Televiziyo Renaissance, bene kurekura site y'iwacu igasubira gukurikiranwa ukuri kwamye. Ku byerekeye uruhara rw'amakungu, umuryango w'ibihugu bya Buraya wari ukwiye gusuzuma amateka yawo ku bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya urashigikira ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru n'ahandi mu makungu, kuko iyo tubikora mu Burundi. Ku makungu ku bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ubutumwa bwacu buzoguma ari bwa Burundi. Nta burenganzira bwo gukora mu mutekano no mu bwigenge ku bamenyesha amakuru bose, kuko batanorohezwa no kuronka amakuru mu Burundi. Ni ukuvuga ko batanonswa amakuru akenewe, haba mu bijyanye n'agateka ka muntu, ibiturire be n'intwaro ibereye.
Isango ntabanduka yo kubomora amazu yose yubatswe byakurikije amategeko, haba mu mabarabara makuru canke mu bibanza bitemewe, iherana no ku kwezi kw'indwi. Bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere ridakumira. Yabishikirije kuri uyu wa gatanu, inyuma yaho havugiwe ko ico gikorwa kiriko kigenda nabi. Umvirize Pierre Nkurikiye, n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Icegeranyo rero catanzwe nizo ntumwa zimaze guheza ubwo rugendo cyerekana yuko icyo gikorwa kiriko kiragenda neza cyane mu gihugu cyose, ko abegwa n'iyo ngingo bonyene bariko baribomorera izo nyubako bari bubatse bitisunze amategeko atankomanzi mu gihugu cyose. Dufatiye rero kuri icyo cegeranyo, tugafatira kandi naho icyo gikorwa kigeze. Ubushikiranganje bwibukije ibi bikurikira. Ubwa mbere ko inyubakwa zitegerezwa kubomogwa, ziriko zirabomogwa, ari inyubakwa zose zubatswe ku metero zitandatu mvuye ku ibarabara hirya no hino y'ibarabara mu gihugu cyose, kubera kuko muzi neza yuko kuri aya mabarabara makuru makuru cyane cyane aduga ruguru, murazi neza yuko abo bantu bari bararonkejwe amafaranga, bari barashumbushijwe kuri icyo kibanza. Izindi nyubakwa zirabwa n'icyo gikorwa ni inyubakwa zose zubatswe hatisunzwe amategeko mu kurenga uturimbi twari twagiye dushyirwaho n'abaravye ibicapo byerekana aho ahategerezwa kubakwa n'adategerezwa kubakwa, bimwe bita kroki byatanzwe n'abajejwe gutunganya ibyo nyubako mu makaritsiye yateguriwe icyo gikorwa. Izindi zirabwa n'icyo gikorwa ni inyubakwa zose zubatswe mu bibanza rusange cyangwa bya bibanza byo kuruhukiramo espace vert. Ubwa kabiri, abantu bose baba bafite icyo basaba gifite ishingiro, na cyane cyane nk'aba bavuga yuko bafite impapuro impusha zo kubaka zuba zaratanzwe n'inzego zibijejwe zisunza amategeko basabwe ko igihe cyose babonye abaje gushira bya bimenyetso by'umusaraba utukura kuri ayo kumaza zosambogwa boheza bagaca batanga ibyo byemezo bafise kugira ngo nabo baheze bumvirizwe ubugira gatatu abajeje intwaro bose n'inyamiramabi mu gihugu cyose bategetswe ko bakora ibishoboka byose kugira ngo kino gikogwa kirangirane na kuno kwezi kwindwi kwari kwatanzwe kandi cyaba cyari kiringo cyongewe mu kurangiza ubushikiranganji busubiye kandi kwiyemeza ko ataco butazokora kugira ngo busubize ibintu mu buryo mu bisata byose bujejwe nkuko byategetswe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cacu ku neza y'abarundi bose
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
itegeko ritegekanye amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2021 ushirwa w'2022 ngo ririmo amakori n'amatagisi atahora tozwa leta igasigura ko ikeneye kuzamura ubutunzi ku rugero rw'ibice birenga bitatu ku ijana bimwe mu biri muri iryo tegeko tubishikirizwa na Delice ya Kamikazi
ingingo y'ijana cumi na gatatu y'iryo tegeko rishasha itegekanya amafaranga leta izokoresha umwaka w'2021 ushira 2022 iryo tegeko ryerekana ko itagisi yiyongereye ku bice 20% ku bitambaro by'impuzu bivuye hanze muri ivyo harimo imisegetera ikoreshwa mu kwirinda imivu iryo tagisi ryinyongera ku bice 20% kandi rikiyongera no ku mazi avuye hanze ingingo y'ijana cumi na kane y'iryo tegeko nayo yerekana amatagisi mashasha atahora atozwa aha twavuga nk'itagisi rya 18% ku kiguzi cy'uburyo bwo gutumatumanako hakoresheje telefone ngendanwa ibyo bita ama megabyte ahandi haboneka inyongera y'ibiciro mu iryo tegeko ni ku batunze imiduga itagisi umuntu arihira imodoka cyangwa ipikipiki atunze ikori rikavana n'ubwoko bw'imodoka cyangwa ipikipiki iryo kori rikazorihwa ku mwaka ku itariki 31 gitugutu ubutazoba yarishe iryo kori akongera ko ihadabu rya 50% y'ikori ryategerezwa kurihwa iryo tegeko riratomora ko imodoka zitwara abantu zozo ziri 100% ku mwaka ngo menya ko itegeko ritegekanya amafaranga azokoresha umwaka wa 2021 ushira 2022 ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu kuwa 25 ruheshi uno mwaka iryo tegeko ryerekana ko amafaranga leta izokoresha muri ico kiringo arenga gato imiliyaridi 1,557 y'amafaranga y'amarundi ayo mafaranga akaba yiyongereye ibice birenga 8% kuyakoreshejwe umwaka uheze
pote ndiko mwana arongeshera mwe parsem gishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo asigura ko ingingo yo kuduza amakori n'amatagisi ngo bishobora gutuma nayo bari biteze batayaronka agahimiriza leta nyabuna kurondera amafaranga mva makungu washobora gusahiriza ubutunzi bw'igihugu kugira ngo umunyagihugu ntabandanye avunika
nubwo ayo matagisi aba yiyongereye ajya amafaranga leta izotoza ikoresha agumagwa mu miliyaridi 1,600,000,000 urumva si n'umuliyaridi w'amadolari ni ukuvuga ko mu Burundi uko bimeze kose ntiturakwiza aya matagisi dutoza ashobora kungana n'umuliyaridi w'amadolari ni uko hagira igihe muri cyo gutoza amatagisi ugasanga kuyaduza cyane ageze igihe bica bitangura no kubloka hamwe wayakura cyane cyane hamwe ushobora gusanga abantu batabaraje bagura ibyo bariko baragura cyane ariko barina na tangu bagwiza umwimbo n'abagashabura rero kubera amatagisi aguma baremera batiriza kubanza kugira aho hose mu guca uraba yuko hatagira igihe ibyo twobishikira kuko urabye abatanga amatagisi mu Burundi n'ubukene buhari iba ari ingorane mugabo amera yo leta irakeneye kuko naho yoba ikeneye kuri hayo madeni batiriza kuri hawa n'andarirwa n'abarundi hanyuma ikindi nacyo rero ni uko tuvuga tuti uravire n'ibyari bikeneye mu infrastructure iby'amabarabara imiyagankuba ibijyanye n'ibiraro n'amafaranga menshi akenewe cyane nicyo gituma rero ndahereje ubundi bavi yerekanye ko akenewe hafi miliyari 3 z'amadolari mu 2010 kugira Burundi bushobore kuzamura ubutunzi nyibaziro yuko leta nayo yuko nubwo yuko yabaye kutora amahera hagati mu gihugu uravye ubutunzi ngene bumeze hatuza ku bico bita strategie de mobilisation des ressources extérieures n'ukurondera n'uburyo bushobora kuva hanze bukaza gusahiriza mu gihugu kandi inzira kenshi nuko baca bitunganya muri ivyintwari bereye tugasubira muri vya bindi bita ba CPIA kuza barasuzuma ingene inzego za leta ubushobozi zifise kugira zitunganye ibya maproje bashobore kumobiliza amafaranga menshi. Ikintu ko dushobora kugira bya bindi bya evaluation ya doing business kugira abagwiza atunga nabo bikora guti cyabo bihindize imitayi mu gihugu igihugu kironke uburyo nico gituma dufata mu mushikira n'ibyo bacha leta ko yongira ingufu kuguma yongera gusa yuko amaherazo yakura muguma apompa amataxi mu barundi n'ubutunzi butari ko buriyongera cyane bizokunda.
Abakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi yobere bose hamwe n'abafasha badandaza mu iharurwa ry'amakori n'amatagisi bitaba deklara mu rurimi rw'Ifaransa bakorera ku mupaka w'Ikobero hagati y'Uburundi na Tanzania ngo bategezwa ko bavuye Ikobero bitarenze ikiringo c'indwimwe. N'ingingo yarayifashwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta no gufashanya mu iterambere. Domitien Ndiho kubwayo ejo yagendeye ku mupaka Ikobero atateguje abakuwe bakaga izwa gukwega amaguru mu gutunganiriza bazanye bidandazwa bica kuri uwo mupaka. Kubwishyiramwe urukome ingingo zose ngo zifatwa n'abategetsi ngo zitegerezwa gukurikiza amategeko. Inkuru ya Blaise nije imbere
umushikiranganji w'ikigega cya leta ariko asigura icyatumye afata iyo ngingo yuko abakozi basubirizwa ukudakora neza akazi bajejwe gutuma leta yahombera. Kavuga ko byabaye nkene kwa kwafata iyo ngingo kugira akazi gasubire gukogwa neza.
Babonye umwe wenyine ngaha twibaza kwibaza ibikorwa byose byo kugwa no mu deklaro twasabye rero yuko amajanse yose andwana afise abakozi ngaha abahindura cyo kimwe n'abakozi ba ubere bari muri verification twasabye ko bahindurwa bose hamwe bikarenza igariki 15.
Kugagabiriye Rufyiri atwaye ishyirahamwe rigwanya isesa kugwa ry'amatunga ya leta ngo uwoshowe umuti uri icyo kibazo.
Uwakoze amakosa ahanwa n'amategeko ntagirirwa mitasiyo mugabo hamwe bo babikoze ngo nuko babagiriza amakosa. Twibaza neza yuko ataco bo babafashije cyane kuko ayo makosa yakugwa ngaho bazoca yimukiraho handi bazobabimukiye. Tukizera neza yuko kubivuga gucyo yabivuze nkeka atabanje kubyitegereza neza.
Asaba kandi ko ingingo zose ziba zifatwa muri ivyo zo kubahiriza amategeko.
Nibabyige barabe nibasanga bafise amakosa babahane bakurikije amategeko. Twebwe tuvuga tuti ntihajeho politiki y'igihugu tuma abakozi ba leta bose kuva hasi kuvushika hejuru bumva yuko ibintu by'igihugu ari ntakomwa koma aho umuntu wese abikoze ko abasanuri amagi ya gungere.
Tubibutse ko umushikiranganje w'ikigega cya leta yaheruka kugira urugendo mu kigo cy'ishyirahamwe OBERE mu gisata cyo gutanga imparati. Kimwe mu bibazo yasanzeho harimo kwikwega mu kwiga amadosiye n'ibijyanye n'igiturire no kunyonyora amatungo muri iryo shyirahamwe.
Ingaha dushiye dusozera ano makuru mwakoze mwese kudukurikira. Alice Akimana yabashikirije nk'abandi bashimiye. Nawe ubutaha.